Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu mwaka w'1933 ababirigi batwara Burundi bagize amashamba yose yari mu gihugu ibanza vya leta bikingiwe. Ariko itegeko rigenga amashamba kingiwe ryagiye gushirwaho n'ingingo yo mukuru igihugu yo kuwa gatatu Ntwarante umwaka w'1988 igwirirana ry'abantu be n'imiriro ya Nyakanga ni imwe mu vyagiye birabangamira ibidukikije na cane cane amashamba cimeza kingiwe. None no munsi hirya no hino mu gihugu amashamba kingiwe yifashe gute? Hoko gwiki ngo agarukigwe? Ngivyo tugira tuganire ko muri kino igabane kwisoko cyo kuri wa 2024 umwaka w'2021 Thierry Bigiri ndavinje niko ndakibashikiriza kaze. Ubundi bufise amashamba kingiwe mu mihinga itandukanye y'igihugu. Trésor Niyongabo wa Radio RPA arayatwibutsa.
Igihugu cy'u Burundi gifise ubwoko bwinshi bw'amashamba. Isoko ryacu mu bushikiranganje bw'ibidukikije mu gisata cy'amashamba rimenyesha ko hari ubwa mbere impongore kama. Ku bw'iryo soko, impongore zirimwo inyamaswa mu Burundi zifise uburinganire bungana na hegitari 100,000. Izo nazo ni uruhongore rwa Ruvubu, rwa Kibira hamwe n'urwa Rusizi. Isoko ryacu riharura kandi ko u Burundi bufise amashamba 5 akingiwe. Hari ishamba rya Gisagara mu ntara ya Cyankuzo na Bandanya Nzalake mu ntara ya Makamba. Isoko ryacu rivuga ko ayo mashamba afise uburinganire bwa hegitari 70,030. Hari kandi amashamba akingiwe ya Mukungu, Rukambasi na Kinoso afise uburinganire bwa hegitari 24,500. Kumwe no mu Kirundo hari hegitari zikingiwe 15,070. Nkuko iryo soko ribandanya ribivuga, u Burundi bufise kandi amashamba cimeza akingiwe bita mu Gifaransa réserve naturelle cyane cyane mu bumanuko bw'igihugu. Ishamba cimeza riri mu ntara ya Bururi rifise ihegitari 3,200. Irya Kigwena mu ntara ya Rumonge rikaba rifise hegitari 500. Hamwe rero n'irya Vyanda Rumonge rifise hegitari 4,500. Ubwo butunzi rero bw'igihugu mu bijanye n'amashamba burabangamiwe. Intambamyi ya mbere akaba ari kiremwa muntu. Ingaruka zikaba zibonekeza ku binyabuzima n'abantu nyene badasigaye inyuma.
Nkuko muvyimviye ayo mashamba nahakingiwe arageramiwe. Kuri mikro ya Bertrand ndakuriyeho kuri Radio Inzamba, Mamelle Sabushimike arongoye ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije aratubwira ababangamiye ayo mashamba mu Burundi.
Umwasi wa mbere ageramiye ayo mashamba cimeza kingiwe mu Burundi n'ukudakurikiza amategeko agenga amashamba. Abo nabashira mu ngira ayo mategeko bwa mbere n'abajejwe ikigo BP kwikomine hose hari ujejwe intwaro umustanteri, hari inyamiramabi, hari komiseri, hariho procureri mu ntara, hariho buramatari mu ntara. Ayo mashamba akavogerwa agahonywa izo nzego zose ziri ngaho izuba riva. Ku mwasi wa kabiri n'abantu bagerera muri ayo mashamba bakarimayo, dutanze nk'akarorero igira ishamba cimeza rikuru rya Kibira, aho bahavuga ko abategetsi bariko bararimayo ibigori n'ibiraya. Ivyo rero n'akamara maza uraje nk'ishamba cimeza rya Rukambasi, imiryango irenga 200 n'iyindi yagerereyeyo izuba riva, ishamba cimeza rya Vyanda, ishamba cimeza rya Kinoso. Ayo mashamba yose tuvuga yuko asigaye avugwa nko ku izina. Hanyuma uwundi mwasi nabagenda guca ya makara nabaja guca y'imbaho z'agaciro. Hanyuma rero undi mwasi akwirikira nabaturira nabahigi be nabarondera imiti y'ikirundi muri ayo mashamba cimeza.
None umuti wobuhe kugira ayo mashamba ntagenda kagirire? N'ubunyene dusubire twumvirize Mamelle Sabushimike.
Nugushira mu ngiro ayo mategeko akingira ayo mashamba cimeza. Ikigira kabiri nuko yokora ibishoboka vyose imaze gukingira ayo mashamba igashira mu ngiro amategeko mpuzamakungu asaba ko igihugu cose cogira n'ibiburiburi ibice 18% vy'amashamba cimeza. Mu mwaka w'2014 twari tugeze ku bice 6.5%. Mu kugwiza ayandi mashamba rero dusaba leta n'ibi, hariho umusozi ufise ibice bigaragara, umusozi wa Gihinga uri mu ntara ya Mwaro. umusozi wa Mpungwe, umusozi wa Nkoma, umusozi wa Birime, umusozi wa Inanzegwe, umusozi wa Kibimbi, Kigambwe, iyo nayo ikaba iri mu ntara za Rutana, Ruyigi, Bururi na Makamba. Igihugu kitagira amashamba ntikigira amazi, cicicwa n'uruzuba nta mwimbu, n'ugutorera inyishirama ikibazo kigwirirana ry'abantu. Umwanya wose abantu bazoba bagwirirana ku murindo dasanzwe, amatonga kaga uzosanga leta itagishoboye gukontrola ingene abo bantu bavogera ayo mashamba.
Amashamba ni itunga ridasanzwe ku gihugu be no kubakibamwo, ayo nayo akaba akeneye gushaka kwa leta mu ikwirikizwa ry'amategeko akingira amashamba n'intererano y'umwe wese mu banyagihugu abajejwe intwaro n'abajejwe gukingira amashamba. Aha kandi naho duce dusozerera ikigabane ku isoko cuno munsi. Thierry Bigirindavyi twari kumwe nkaba ndabike banuye.
Cari ikiganiro ku isoko.